Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije nshuti mwese bgake neza ikaze kuri radio yanyu.
Uburere El Nino nkuko ari yatangiye mu kwa karindwi k'umwaka ushize irakomeza bwa bushye bwo mu nyanja twabatangarije burakomeza buzageza mu kwa gatanu k'uyu mwaka.
Uyu ni bwana Anthony Twahirwa ushinzwe iteganya gihe n'ishyirwa mu bikorwa byaryo mu kigo cy'igihugu cy'iteganya gihe mu Rwanda arasobanura ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye ubwigenge bw'amakomine mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanya Imana Aloyizi.
Mwaramutse Jenny, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Maroc, umugabo afise ubwenegihugu bw'Ububirigi yarafashwe ejo ku munsi wa mbere mu gihugu cya Maroc. Abategetsi ba Maroc bamenyesha ko uwo mugabo akekwa kuba afise uruhara mu bitero byabaye Paris mu Bufaransa, ibitero byabaye mu kwezi kwa 11 bigahitana abantu 130. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Maroc yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko uwo mugabo yafatiwe hafi y'igisagara cya Casablanca kiri muri Maroc. Amenyesha kandi ko uyo mugabo yagiranye imigenderanire na bamwe mu bagize ivyo bitero vy'i Paris. Gushika ubu abantu babiri bikekwa kuba mu bagize uruhara runini muri ivyo bitero ntibarafatwa. Abo nabo ni Salah Abdeslam na Mohamed Abrini, icenda nabo barishwe n'abajejwe umutekano. Amakuru avuga kuri Israel, umunyepalestina umwe yarishwe arashwe n'inzego z'umutekano za Israel mu ntara ya Cisjordania, inyuma yaho yarahejeje gucumita kandi agakomeretsa umukenyezi yibungenze w'umunyesirayel. Umuvugizi w'ibitaro by'i Yerusalemu aho umukenyezi ariko aravurirwa amenyesha ko uwo mukenyezi yarafise imbanyi y'amezi atanu. Amenyesha kandi ko uwo mwana yibungenze atashikiriwe. Uwo mugore azwi ku izina rya Mikal Fromane n'umukazana w'umukuru w'isinagogi azwi kuba ariko arafasha abarabu n'abayahudi kubana mu mahoro muri ico gihugu ca Palestina. Amakuru avuga kuri Iran, igihugu ca Iran kigiye kongereza umwimbu w'ibitoro gicukura buri munsi. Uwo mwimbu uzokwiyongera ku bice 20%, inyuma yaho gikuriweho ibihano mu by'ubutunzi cari cafatiwe n'amakungu. Ibyo bihano byafuswe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Icegera c'umushikiranganji wa Iran ajejwe ibitoro Lokunodine Javazi yavuze ko Iran kigiye kongereza utugunguru 500,000 ku munsi. Utwo twiyongera ku tugunguru imiliyoni 2,800,000 cyahora gicukura ku munsi, naho igiciro cy'ibitoro cyakorotse mu kiringo cy'imyaka irenga 10 kikaja ku madorari 28 ku kagunguru. Javazi yamenyesheje ko igihugu ciwe gitegerezwa kongereza umwimbu w'ibitoro. Naho mu Bwongereza, abashinga amateka w'Ubwongereza ejo ku munsi wa mbere barakoranye kugira bige kugwandiko gwatewe ko umukono n'Abongereza bashika 5,000. Ubwo gwandiko rusaba ko Donald Trump ariko yamamariza gutwara Amerika ku ruhande rw'umugambwe w'abarepublike yobuzwa kwinjira mu Bwongereza. Ibyo bibaye nyuma yaho mu kwezi guheze uwo mugwizatunga yikorera utwiwe Donald Trump ashikirije ko abamizirima bobuzwa kwinjira muri Amerika gushika ivyabo bibanje kwihwezwa neza. Yashikirije ivyo inyuma yaho abamizirima babiri biciye abantu 14 muri leta ya California muri Amerika. Muri kahise k'Ubwongereza, abantu barabuzwa kwinjira mu Bwongereza mu gihe byagaragara ko bafise ibyiyumviro byo kubiba ugwanko bituma abantu bacanamwo. Muri Yemen naho abapolisi 26 nibo bishwe mu bitero by'indege z'urunani rw'abasirikare barongowe n'igihugu cya Arabia Saudite. Igitero cyagabwe ku gigo cy'igipolisi kiri ku mugwa mukuru Sana wa Yemen. Icyo gitero cyakozwe ejo ku munsi wa mbere kubiro bikuru by'igipolisi cyakomerekeje kandi abatari bake bagwiriyemo abapolisi. Kuvaho Arabia Saudite gitanguriye kugaba ibitero ku baIslamu b'abahuti bigaruriye igisagara Sana, abantu bashika 600,000 nibo bamaze gusiga ubuzima muri ibyo bitero ku munsi w'Imana. Naho nyene ikindi gitero cy'indege ya Arabia Saudite cyarahitanye umunyamakuru yikorera ku giti ciwazwe ku izina rya Almiga de Mojali. Muri Leta Zunze za Amerika, naho sekretari wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire amenyesha ko atanezerejwe na gato n'ukuntu Irani cafashe nabi abasirikare b'Abanyamerika baheruka gufatirwa mu mazi ya Irani. John Kerry yamenyesheje ejo kuwa mbere ko yaciye yihuta kumenyesha mugenzi we wa Irani Javad Zarif uwo mubabaro afise, ariko John Kerry yarashimiye mugenzi we w'imigenderanire ya Irani hamwe na Perezida Hassan Rouhani wa Irani kubona barihuse gukemura ico kibazo. Kerry yaragize ico avuga ku banegura politiki ya Amerika kuri Irani, ahamenyesha ko vyoba nabi kurusha mu gihe Leta ya Amerika itoganira na Irani.
Urakoze harabizi bigira imana kuri aya makuru. Shuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.voa.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter mukoresheje ijambo Radio Yacu ni mu ijambo rimwe. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari, ingaruka zishingiye ku mihindagurikire y'ikirere zikomeje kwigaragaza mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nyuma y'izuba ryinshi, noneho hakurikiyeho imvura idasanzwe yatangiye no gutwara ubuzima bwa bamwe. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Imibare ya ministeri ifite ibiza mu nshingano igaragaza ko imvura aguye kuva ku itariki ya 16 kugeza kuri 17 z'uku kwezi kwa mbere imaze gutwara ubuzima bw'abantu batatu kandi yakomerekeje abandi 9 isenye inzu 31 yangiza umusaruro ku butaka bwa hegitari 7. Uturere yiganzamo kuruta n'Ingororero na Nyabihu mu burengerazuba, Rurindo na Gicumbi mu majyaruguru. Iheruka kugwa kuri uyu wa gatandatu no ku cyumweru yibasiye bidasanzwe uruganda rw'isukari rwa Kabuye, ndetse n'igishanga cya Nyabugogo kirukikije gihinzemo umuceri nawo hamwe na hamwe watabamye. Tugera mu bubiko bwa sukari y'uru ruganda rwa Kabuye twasanze amazi yibasiye ibyumba hafi ya byose. Abakozi bagerageza gukuramo imifuka y'amasukari itari yakangiritse.
Hanyuma hano yageze ku mifuka ingahe? Eh? Amazi yarageze hehe?
Aha, hano yaragaciye hano. Kirenze kuri ya plate yo hirya. Ziya zo nyuma.
Hano harimo amazi, urabona ko harimo amazi.
Nukuvuga ngo kuva hano ugera hariya ntabwo byemewe. Ubera amazi.
Bwana Nserime Habimana umuyobozi w'uru ruganda rw'isukari yabwiye Ijwi rya Amerika ko hataramenyekana agaciro k'ibimaze kwangirika, ariko ko ibyangiritse birimo isukari, amasima n'amafumbire bakoresha mu bishanga by'ibisheke. Aravuga ko bitewe n'uburyo amazi yibasiye uruganda bitunguranye, hari aho byageze bahagarika imirimo.
Urumva barimo nk'insinga zirimo amashanyarazi, amatiyo anyuramo amazi, ibyo biro byawe ngo uzabereke kugira ngo tubanze dukore isuku noneho hatagira izindi ngaruka zindi bitewe. Twahagaritse igihe cy'amasaha 16.
Imvura nk'iyi mu ntangiriro z'umwaka abanyarwanda ntibayimenyereye. Bwana Raymond Chrétien Mberabahizi n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije ushinzwe ubukungu.
Iyo ukurikije ibihe byacu bisanzwe, iki gihe cyari igihe cya tubara nk'aho cyakagombye ko ari igihe cy'urugaryi, ni igihe cy'izuba mu by'ukuri. Hanyuma rero abaturage bahinga umuceri batekereje yuko muri iki gihe bagomera amazi kugira ngo bazabone amazi menshi bazakoresha mu muceri. Haza rero ko gutungurwa n'imvura nyinshi itari isanzwe mu by'ukuri mu bihe byacu, noneho y'amazi aba menshi arayoba ararenga bituma ayoba atinzira acano nyine mu ruganda.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iteganya gihe mu Rwanda bwabwiye Ijwi rya Amerika ko imvura iri kugwa mu Rwanda ari ingaruka za El Nino zari zisanzwe zitezwe. Bwana Antoine Twahirwa ashinzwe iteganya gihe n'ishyirwa mu bikorwa ryaryo.
Twe twateganyije imvura ya El Nino, ingaruka zayo ni izi rero zo tubona zo kugwisha imvura nyinshi. Ubu rero El Nino nk'uko yari yatangiye mu kwa karindwi k'umwaka ushize irakomeza, bwa bushyuhe bwo mu nyanja twabatangarije burakomeza buzageza mu kwa gatanu k'uyu mwaka.
Bitewe n'uburyo hamwe na hamwe harengewe n'amazi n'isayo mu gishanga cya Nyabugogo, kuhambuka bitoroshye byasabye bamwe kwisunga abandi, abasore b'ibigango bakabambutsa babatereye ku bitugu cyangwa se babambukiriza ibikoresho byabo.
Yo kumusha bwo kamwambutsa mu mazi yende abantu heza ariho nyura kugira hakugiri hari amazi ahahirangira.
None iyo ugenda mu byondo gutyo uhetse mugenzi wawe hari kizere ubufite wowe?
Ufite kizere kuko hano hose ubuhaza usanzwe hanyura ubundi ugenda hano usanzwe unyura wowe ubuhaza neza ukandagi. Unaha uno ugenda unahumba n'ikirenge cyawe.
Ntabwo ufite kushobora kugwamo wowe?
Oya ntabwo kuko amazi ari make nabwo menshi cyane ateye ubwoba ari make arenganiye yabo ameneka amahanga haruguru.
Wambukije igare kuranga?
Kuri 200.
Muri rukora yangahe?
Ni nk'igihumbi ntabwo birenga igihumbi.
Ejo byari bimeze bitewe nabwo ari uhari?
Naye mari kunge ntabwo nakoze kwa kona n'indwara.
Bafatiye ku ngano y'imvura iri mu kirere bateganya ko ishobora kuzagwa ari nyinshi. Abashinzwe iteganya gihe basaba abaturage gufata ingamba.
Ubwo urumva gukwiriye kugira imyiteguro ihagije myiza kugira ngo byibuze abibyaze umusaruro. Urugero urumva niba ari umuhinzi agomba gutunganya imirima ye kugira ngo azaterere igihe nyine cya gihembwe cy'imvura kigeze noneho akaba yahinga. Kimwe n'umworozi urumva afite ubwatsi buhagije akaba yabusarura ku buryo imvura iracyahari mu byukuri ntabukoreshe akabubika kugeza muri cya gihe azaba bukenereye. Urumva abantu bijyanye n'akazi bafite bagenda bapanga ingamba zitandukanye kugira ngo byibuze ibi bihe turimo by'imvura barusheho kubibyaza umusaruro.
Izi zose ni ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zituruka ku bikorwa bya muntu umunsi ku wundi. Mu ntara z'amajyaruguru n'uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ziriganzamo imvura idasanzwe. Mu gihe hari n'utundi duce cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda twibasiwe n'inzara yatewe n'izuba bamwe bibaviramo gusuhuka. Ikigo cy'igihugu giteganya gihe kiravuga ko imvura nk'izagwa kugeza mu kwezi kwa gatanu kandi ko nta biza bidasanzwe bishobora kuzayikomokaho. Imvura nk'iyi idasanzwe yaherukaga mu myaka y'1997. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa kuri iyi nkuru. Tujye noneho mu Burundi. Ingamba zireba ubukungu zishobora kuzatinda gushyirwa mu bikorwa ni kimwe mu biri mu itegeko rigenga ubwigenge bw'amakomine y'igisagara cya Bujumbura. Ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo turabigezwaho na Evariste Nzikobanyanka.
Iryo tegeko rigenga amakomine yo mu gisagara cha Bujumbura ryatewe ku gikumo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kugenekereza ya 2018 ukwezi kw'11 mu mwaka wa 2014. Iryo tegeko kandi ryahindura amakomine 13 muri 3 ariyo Ntahangwa, Mukaza na Muha. Muganga Jean Bosco Girukwishaka, umwe mu bagize inama nyobozi ya komine Muha, n'umwe mu barajwe ishinga no kugira itegeko ritaraja mu ngiro.
Ibijanye n'iryo tegeko kitaraja mu ngiro twovuga hanini ni kicanye n'ubwigenge bw'amakomine mu bijanye n'uburyo, kuko iryo tegeko riha amakomine ubwigenge mu by'ubutunzi kugira nayo nyene ashobore kwitoreza amakori n'amatagisi nk'andi makomine yose ya ruguru, gutyo agashobora gushira mu ngiro imigambi baba baremereye abanyagihugu.
Twamubajije iyo byapfiriye kugira iryo tegeko ntirije mu ngiro na cyane cyane mu gace karyo kerekeye kwigenga kw'amakomine yo muri meri ya Bujumbura mu by'ubutunzi. Muganga Jean Bosco Girukwishaka yaturungitse kubariza mu bushikirangaje bw'intwari ho hagati mu gihugu canke ku butwari gisagara cha Bujumbura.
Kwibaza ko aho niho hari kibazo kubitura batwebwe nta ntambanye n'imwe tubona yo buze iryo tegeko rija mu ngiro.
Fredimbo Nimpa aramutswe gisagara cha Bujumbura. Twamubajije igituma iryo tegeko riho ubwigenga amakomine yo mu gisagara cha Bujumbura ubucitwa intara ya meri ya Bujumbura ritaraja mu ngiro. Yishuye Ijwi rya Amerika ko meri ya Bujumbura idategerezwa gutunganywa nk'intara. Fredimbo Nimpa avuga ko ivyo gushira mu ngiro iryo tegeko mu gace karyo kerekeye ukwigenga kw'amakomine bidakunda. Igituma nuko meri ya Bujumbura ihaniye ayandi mashirahamwe n'abakozi bayo imiryaridi zitatu zirenga mu mafaranga y'amarundi. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ko kugira icyo kibazo kizove mu nzira ari ukurindira irindi tegeko muri kino gihe riri mu nteguro. Tukivuga ubuzima bw'amakomine ya meri ya Bujumbura, kuri uno wa mbere niho hatangura ibisikanya hagati y'abahora barongoye amakomine kuva ku igenekerezo rya 2019 ukwezi k'umunani muri 2015 gushika ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016. Jean Bosco Girukwishaka yahora arongoye komine Muha yasigiye uwahoze ari umuhanuzi wajejwe ubuhinga mu by'intwaro n'imibano Dize Menshi Louis ari nawe agiye kurongora by'imfata kibanza komine Muha. Imigambi itanu yari kwirarangurwa, muri yo harimo inyubakwa nshasha za komine Muha zimwe zitari bwarangire kubakwa. Mu gihe abanyakanyosha twayaze bamwe bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise indongozi yabo ihinduriwe amabanga kandi yari yarafashije ku kugira gahenga mu by'umutekano kabe kahari muri zone Kanyosha muganga Jean Bosco giri kwishaka arabahumuriza
twagomba rero tubatera kam tubasabe yuko umwansi wewe yamagavye nabo nyene ntibajya mu mukondora zose bame biteguye kugira umwasi ntabace mu cyaho nako kamo rero twotera abanyene gihugu n'abazodusubirira ko gukora baca inama n'ingingo mu bijanye n'umutekano ntihagire n'umwigira sindabibatswa
ngomenya ko hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu uwo yahora arongoye komine muha yahawe amabanga yo kurongora ibiro bijejwe ubugenduzi bw'amagara y'abantu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu remi barampama yahora arongoye komine ntahangwa akazoja kumukenguza amateka asubiriye umukenguza amateka Martin Bazumutima yagenywe mu mabanga yo kurongora umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo Sentebe mu Gifaransa ariko uwa gatatu yahora atwara komine mukaza wo bugera bugujwe n'itegeko ry'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagirije Marie Suzanne Ndayisaba kuba yarafashe ingingo zimwe zimwe atawe agishije inama hamwe no guhagarikira ubugeni atisunza amategeko Ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Murumva radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu itangariza ibiganiro byayo i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'ibihugu bya Afrika ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo CHAN 2016 rirakomeje. Iryo rushanwa ryatangiye kwa gatandatu rizakomeza kugeza ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha kwa kabiri. Jean-Claude Munyandinda i Kigali mu Rwanda aratubwira uko imikino y'ejo yari yifashe.
Rushanwa ririmo kubera mu Rwanda guhera kwa gatandatu cy'umweru gishize. Imikino yo mu matsinda atatu imaze kurangira, irimo guca amarenga ko rizasusurutsa abarimo kurikurikiranira hafi ku buryo buhagije. Amatike aragurwa ku bwinshi, abakunzi b'umupira bakitabira ari benshi, ndetse no ku mikino itarimo ikipe y'u Rwanda Amavubi. Usibye abanyarwanda bumva ko bagomba kogeza ikipe yabo ikaba nka ya nkoko iri iwabo ishonda umukara, abafana b'amakipe y'ibihugu bituranye n'u Rwanda bafitemo amakipe muri rushanwa nabo bakoze urugendo ari benshi baza gushyigikira abasore babo. Abanyayuganda baherekeje ikipe yabo, ariko by'akarusho abakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basanzwe bazwiho guhorana morali no mu buzima busanzwe. Muri iyi minsi y'amarushanwa ya CHAN, ubuzima bwabo babweguriye ingwe zabo. Ubwo Kongo yatsindaga Ethiopia ibitego bitatu byose ku busa mu mukino wabereye kuri Stade Huye ejo ku cyumweru, ntabwo bigeze bahisha amarangamutima yabo, ndetse bavuga ko ahubwo bagombaga gutsinda n'ibindi bitego.
Non, on est dans la joie, on a gagné, on a cartonné même, tu as vu que si on allait ajouter 5 minutes, on devrait faire même 5 buts à 0.
Oh yeah, turishimye cyane nyine urabibona kuko twatsinze. Ahubwo si no gutsinda gusa. Kipe twayirushije, twayinyagiye, ngira ngo wabibonye nawe, nka buriyo yongeraho iminota 5. Twari kwa kubita 5 ku busada.
Nubwo hari imikino imwe n'imwe itaragaragayemo ibitego nk'uwa Gabon na Maroc, iyo byashoboye kwinjira birarumbuka. Aha twavuga bitatu twari twakomojeho byabonetse Kongo itsinda Ethiopia, bitego 4 byinjijwe ejo kuwa mbere bwo Tunisia yanganyaga na Guinea bitego 2-2, tutibagiwe ibitego 4-1 Nigeria yarayinyagiye Nigeri. Uyu munsi kwa kabiri haraba hatayiwe umujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Hateganyijwe imikino mu itsinda rya 4 ibera kuri Stade Umuganda. Guhera isa 9 ikipe ya Zimbabwe irahura na Zambia, hanyuma Uganda ihure na Mali guhera isa 12. Twabibutsa ko muri CHAN ya 2016 harimo amatsinda 4. Irya mbere ririmo ikipe y'u Rwanda icumbitse kuri Hotel Golden Tulip y'i Nyamata mu Bugesera, Gabon irimo kurara kuri Hotel Mubano ku Kacyiru, Maroc iri kuri Grand Legacy i Remera, na Cote d'Ivoire ibarizwa kuri Hotel Remigo ku Kimihurura. Imikino yo mu itsinda rya mbere irabera kuri Stade Amahoro i Remera. Mu itsinda rya kabiri rikinira kuri Stade Huye I Butare harimo Kameruni, Ethiopia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zicumbikiwe kuri Hotel Materboni Consili, hakaba na Angola iri muri Hotel Galileo. Amakipe mu itsinda rya gatatu arimo gukinira kuri Stade General ya Kigali I Nyamirambo. Ayo ni Tunisia iri muri Hotel Le Migo ku Kimihurura, Nigeria icumbikiwe muri Hillview mu Kiyovu, hakaza Guinea na Nigeria zirimo kuba kuri Hotel Gorilla I Nyarutarama. Kuri Stade Muganda I Rubavu niho hagomba kubera imikino mu itsinda rya kane rigizwe na Zimbabwe irimo kurara muri Hotel yitwa Western Mountain, Uganda icumbitse muri Belvedere, Zambia iri muri Gorilla, hanyuma hakaba n'ikipe y'igihugu ya Mali irimo kubarizwa muri Serena. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Buri munsi wa mbere w'indwi igira gatatu muri buri kwezi kwa mbere, Abanyamerika baribuka Reverend Dr. Martin Luther King. Dr. King yari umuvugabutumwa bw'Imana yaturuka muri leta ya Alabama, intara iri mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yabaye umwe mu bayobozi b'umuhari waharanira uburenganzira n'agateka k'abirabure, akaba yanaharanira ihindugwa ry'uburyo abantu bari babayeho nabi, akabikora hadakoreshejwe inguvu. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yari kuba kwijije imyaka 86 y'amavuko. Kuri we, Martin Luther King yabona ko ibintu bidapfa guhinduka atana kimwe gikozwe, ahubwo yavuga ko kugira ibintu bihinduke hategerezwa kugwanwa urugamba rudasanzwe. King yagize uruhara mu gutegura no kugira imyerekano myinshi, ingendo zigizwe mu mahoro, kumwe n'ubundi buryo bwo kwihoza no kwiyamiriza inyifato zakumira abirabure mu buryo budakoreshejwe inguvu. Dr. King yigeze kuvuga ati, iyo umuntu arenze ku mategeko umutima wiwuka mucira urubanza ko yakoze ikosa, ariko akabazi neza ko agiye kubihanirwa n'igihano cyo kuja mu munyororo, agakomeza akabikora mu ntumbero yo gukangurira abanyagihugu bagenzi be kubona akarenganyo barimwo mu bisanzwe abakurikije amategeko ku rwego rukomeye cyane. Kubw'ivyo rero, rimwe na rimwe abaharanira uburenganzira n'agateka ka muntu bararenga ku mategeko amwamwe yaho uburenganzira bumwe bumwe abazungu bonyene, ariko ivyo bakabikora mu mutekano mu ntumbero yo gushira habona ayo mategeko atafatira buri kiremwa muntu ku rugero rumwe. Muri ivyo bihe, umupfasoni yitwa Rosa Parks yarenze ku itegeko ryari rihari mu ntara ya Montgomery muri leta ya Alabama ku miduga yunguruza abantu ryasaba umwirabure guha ikibanza umuzungu akicara, yamara Rosa Parks yarabirenze ko acashigwa mu munyororo. Ivyo vyahavuye bimenyekana mu gihugu cyose, bituma abantu batari bake bagira impuhwe ku rugamba yari kwaragwana. Martin Luther King yitavye Imana afise imyaka 39, aho yaraswa ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'1968. Yamara yasize iragi rikomeye. Nyuma y'imyaka itari mike, amategeko y'amacakubiri yahavuye akugwaho kandi akarengane gashigwa mu vyaha bihanwa n'amategeko. Muri iki gihe, Amerika ihimbaza ikongera ikibuka intererano na kigoro kagizwe na Martin Luther King, Abanyamerika barongera bakibuka ko Barack Obama, umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure, atanga uyu mwaka ugira indwi atwaye igihugu. Christine King Ferris, mushiki wa Martin Luther King, avuga ati, sinigeze niyumvira ko mu buzima bwanje no kwigera mbona umwe muri twebwe agira amahigwe yo kuba umuyobozi w'iki gihugu cacu. Ati, kubona umushinga ntahe Obama adushikana ku rugero rwo kuyobora igihugu ni nk'uko yadushikanye mu gihugu cy'isezerano. Ubuzima bwa Martin Luther King muri make busigurwa mu majambo yiwe nyene, aho yavuga ati, icyo umuntu amara nicyo gikuru kuruta ikiringo aba yabayeho.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloise Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Amakuru twabashikirije muri Maroc, umugabo afise ubwenegihugu bw'Ububirigi yarafashwe ejo ku munsi wa mbere muri ico gihugu. Abategetsi ba Maroc bamenyesha ko akekwa kuba afise uruhara mu bitero vyabaye I Paris mu Faransa mu kwezi kwa 11 bigahitana abantu 130 naho muri Israeli umunya Palestina umwe yarishwe arashwe n'inzego z'umutekano za Israeli mu ntara ya Cisjordanie aho ni nyuma yaho yarahejeje gucumita kandi akomeretsa umukenyezi yibungenze w'umunye Israeli umuvugizi w'ibitaro by'Yerusalemu aho umukenyezi ariko aravurirwa amenyesha ko umukenyezi yarafise imbanyi y'amezi 5 amenyesha kandi ko uwo mwana yari yibungenze atashikiriwe mu gihugu cha Iran igihugu cha Iran kimenyesha ko kigiye kongereza umwimbu w'ibitoro gicukura ku munsi uwo mwimbu uzokwiyongera ku bice 20% inyuma yaho gikuriwe ko ibihano mu by'ubutunzi cyari cyafatiwe n'amakungu ivyo bihano byafuswe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye naho mu Bwongereza bashinga amateka w'Ubwongereza jo ku munsi wa mbere barakoranye kugira bige kugwandiko gwatewe ko umukono n'Abongereza bashika 5,000 rusaba ko Donald Trump ariko yiyamamariza gutwara Amerika ku ruhande rw'abarepublike murambabarira rusaba ko yobuzwa kwinjira mu Bwongereza ibyo bibaye inyuma yaho mu kwezi guheze uwo mugwiza tunga yikorera utwiwe ashikirije ko abamizirima bobuzwa kwinjira muri Amerika gushika ivyawe bibanje kwihwezwa neza naho muri Yemen abapolisi 226 nibo bishwe mu bitero by'indege z'urunani rw'abasirikare barongowe n'igihugu cya Arabia Saudite igitero cyakabwe ku kigo cy'abapolisi kiri ku mugwa mukuru Sana wa Yemen icyo gitero cyakozwe ejo ku munsi wa mbere muri Leta Zunze za Amerika naho sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry amenyesha ko atanezerejwe na gato n'ukuntu igihugu cya Iran cyafashe nabi abasirikare b'Abanyamerika baheruka gufatirwa mu mazi ya Iran. John Kerry yamenyesheje jo ku wa mbere ko yaciye yihuta kumenyesha mugenzi we wa Iran Javad Zarif uwo mubabaro afise ariko John Kerry yarashimiye mugenzi we w'imigenderano ya Iran hamwe na Perezida Hassan Rouhani wa Iran kubona barihuse gukemura icyo kibazo. John Kerry yaragize icyo avuga kandi kubanegura politike ya Amerika kuri Iran aho amenyesha ko byo banabikurusha mu gihe leta zumwe za Amerika itari kuganira n'igihugu cya Iran. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwariko mushikirizwa na J. Aloise Bigirimana aha niho arangiriye ntabanda batumiye guhava muhava mwumviriza ayandi makuru avugwa ku Burundi mu mwanya uri kuraza mura tubabarira mu buhinga bw'ivyuma biratugoye gatoye nariko ndabamenyesha yuko sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry amenyesha ko atanezerejwe na gato n'ukuntu Iran cyafashe nabi abasirikare b'Abanyamerika baheruka gufatirwa mu mazi ya Iran. John Kerry yamenyesheje ku wa mbere ko yaciye yihuta kumenyesha mugenzi we wa Iran Javad Zarif uwo mubabaro afise ariko John Kerry yarashimiye mugenzi we w'imigenderanire ya Iran hamwe na Perezida Hassan Rouhani wa Iran kubona barihuse gukemura icyo kibazo. John Kerry yaragize kandi icyo avuga kubanegura politiki ya Amerika kuri Iran ahamenyesha ko byo banabikurusha mu gihe leta zumwe za Amerika itari kugira imibonano canke ngo iganire n'igihugu cya Iran. Muri Yemen naho twari twabwiye uko abapolisi 226 bishwe mu bitero by'indege byakozwe ejo ku munsi wa mbere.
Urakoze Haruzi Bigirimana kuri inshama cy'amakuru. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.